ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika na FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi umwaka w'amashuri abanza n'ayisumbuye watangiye mu gihugu cyose. Abanyeshuri n'abarezi baremeza ko bazakora ibishoboka byose kwirinda virusi ya corona.
Twimva neza, vraiment tumeze neza, twiteguye gutangura umwaka w'ishuri. Ikiza cya corona ukuntu tugiye kwikingira tugishika ngaha, ndibaza hariho ibizo byarategekanijwe mu gukaraba neza n'isabune, tuzogerageza kubigendera.
Uwo ni umwe mu banyeshuri mu gihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda ho haravugwa itangizwa ry'umwaka w'ubucamanza. Umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba urasaba ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali gukorana nawo. Muri Somalia haravugwa inkuru y'abasirikare bishwe barimo n'Umunyamerika. Buhinde haravugwa ifungurwa rya za stasiyo za gari ya moshi zari zarafunzwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Izo nkuru n'izindi ni mukanya mugume ku maradio yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyahereye kwavugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba urasaba ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali gukorana nawo. Ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ivyo vyatangajwe na prezida w'igihugu ca Niger Mahamadou Issoufou uno musi kwa mbere. Hari igihe yugurura inama y'ishirahamwe CEDEAO aho ikibazo cerekeye intambwe zimaze gushikirwa ko inyuma ya kudeta yabaye muri Mali kiri mu bibazo bitegekanijwe gushimikirwa ko umugwi w'abasirikare b'intwazangabo bayoboye Mali kuva prezida Ibrahim Boubacar Keita akuwe ku butegetsi ku itariki 18 z'ukwezi k'umunani. Takumvikana kurashikwa ko kuvyerekeye kiringo leta mfata kibanzi zomara n'abazoba bayigize imbere y'amatora. Ishirahamwe CEDEAO risaba ko amatora aba mu kiringo c'umwaka umwe, ikiringo abategetsi b'abasirikare batariyemeza kubahiriza. Niger Mahamadou Issoufou ayoboye ishirahamwe CEDEAO muri iki gihe yatangaje ko bategerezwa gufasha abanyamari gusubira bidatevye mu nzira ya demokrasi. Yavuga ko abategetsi b'abasirikare b'ico gihugu bategerezwa gukorana n'iryo shirahamwe kugira bafashe abanyamari muri iyo nzira. Ishirahamwe CEDEAO rizosohora itangazo inyuma y'inama yaryo kubizoba vyayivuyemwo. Iyo nama kandi izokwihweza ibindi bibazo biri mu karere ko muri Afurika mu burengero harimwo ikiza c'umugera wa corona.
Muri Somalia haravugwa inkuru y'abasirikare bishwe barimo n'Umunyamerika. Fidel Niyongabo arakomeza.
Icyo gitero cyabereye hanze y'ikambi y'igisirikare mu bumanuko bw'igihugu no musi kwa mbere. Mohamed Ahmed Sabriye, umuyobozi ajejwe gutangaza amakuru mu ntara ya Jubaland, avuga ko undi musirikare ari mu bakomeretse yitavye Imana inyuma yaho. Umugwi wa Shabab umenyesha ko ari wo uri nyuma y'icyo gitero. Utangaza ko abasirikare ba leta bishwe bagera kuri 20. Uvuga ko wakoze igitero cha bombe yari yatezwe mu modoka ku ikambi irimo abasirikare ba leta n'inteko za Amerika mu ntara ya Jubaland. Umugwi wa Shabab umenyesha ko wishe abasirikare 4 b'abanyamerika n'abasirikare 16 ba leta ya Somalia. Al-Shabab ivuga kandi ko yakomerekeje abandi basirikare ba leta 12 isambura n'ibimodoka vya blende 3 vy'inteko za Amerika. Leta ya Somalia n'umugwi Al-Shabab kenshi bitanga ibiharuro bitandukanye ku bakomeretse n'abapfuye ku mpande zombi.
Mu Buhinde ho haravugwa ifungurwa rya za stasiyo za gari ya moshi zari zarafunzwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Ni inkuru yateguwe na Oriane Tangishaka.
Kuri uno munsi wa mbere niho igihugu cy'u Buhindi cyuguruye icese ikibanza gitunganya uruja n'uruza rwa gari ya moshi cha Delhi mu gice cya mbere cy'umugambi wo korosha amategeko yo mu bihe bidasanzwe. Kuva ubu gari ya moshi ziremerewe gutangura gukora amasaha 4 mu gitondo n'ayandi 4 ku mugoroba. Yamara icyo gikorwa ntikiriko kiragenda neza mu buryo bushimisha inzego z'umutekano. Ingenzi zose zinjiye muri icyo kibanza zirapimwa umuriro. Ingenzi zose kandi zitegerezwa kwambara agahomera munwa, kongera zigakurikiza amategeko asabwa yo gutegerana hafi mu rugendo. Ingenzi zisabwa gukoresha amakarata nyabwonko mu kuriha urugendo rwabo. abajejwe umutekano barungitse kuri buri kibanza abantu buririra canke basohokera muri gari ya moshi kugira bashishikarize abantu gukurikiza ayo mategeko yo kwirinda ikiza cha corona. Abategetsi bavuga ko ibibanza byose gari ya moshi zihagariramwo bigiye kuza birasukurwa buri saha. Kugeza ubu mu gihugu cy'Ubuhindi abantu imiliyoni 4 n'ibice 2 nibo bamaze kwandura umugira wa corona.
Muri Tunisia kuri iki cyumweru habaye igitero cyagabwe mu rubuga SUS rusurwa cyane n'abamukerarugendo. Oriane Itangishaka arakomeza.
Ejo ku munsi wa Mungu muri Tunisia habaye igitero mu kigwati kigenderamo ingenzi nyinshi cya SUS. Ni kigwati cyagiriwemo kimwe mu bitero by'iterabwoba bikomeye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Benshi mu ngenzi zari ziri muri icyo kigwati zaturuka mu gihugu cy'Ubwongereza. Icyo gitero cyagize ingaruka mbi ku gisata cy'ingenzi kigize igice kinini cy'ubutunzi bw'icyo gihugu. Mu gitero cejo abagizi ba nabi bakoresheje imiduga yabo bagonga amarembo y'icyo kigwati baca batera abajejwe umutekano bakoresheje imbugita. Kuri uno munsi wa mbere umuvugizi w'abapolisi bajeje gucungira umutekano w'uruzi rwaho Isus Husamedin Jabli yatangaje ku radio ko abantu indwi muri abo bagizi ba nabi bamaze gufatwa n'igipolisi kijejwe iterabwoba. Aho icyo gitero cyari ko kiragirwa ku munsi wa Mungu, igipolisi cyararashe cica abagizi ba nabi batatu. Mu bamaze gufatwa harimo umugore w'umwe mu bishwe n'igipolisi hamwe n'abavukanyi babiri b'uwundi nawe nyene yafashwe. Jadli avuga ko mu matohoza ya mbere bamaze gukora basanze abo bagizi ba nabi bakorana n'imigwi iri mu bindi bihugu ikaba ariyo yabafashije gutegura ibisasu biturika.
Barakoze Fidel Niyongabo na Oriane Itangishaka batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyari radio Ijwi rya Amerika yumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu harizo Facebook, YouTube, Instagram na Twitter mukoresheje adresi ya VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa mbere mu Rwanda habaye umuhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza w'ibihumbi 2020 ibihumbi 2021. Mu butumwa umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yageneye abaturarwanda yasabye abakora mu rwego rw'ubutabera kutarya ruswa, anizeza ko abakoze ibyaha aho baba ari hose bazabiryozwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Bitandukanye n'indi myaka yatambutse, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame kuri iyi nshuro ntiyagaragaye mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza wa 2020-2021. Ubutumwa bwe yageneye abaturarwanda bwari mu majwi n'amashusho bwatambukijwe ku bitangazamakuru by'igihugu. Muri iryo jambo, Perezida Kagame yasabye abakora mu rwego rw'ubutabera guhuza ibikorwa n'icyerekezo mu mugambi wo gusigasira ishusho y'urwego rw'ubutabera no guha ubutabera buboneye abaturarwanda birinda kurya ruswa.
Icy'ingenzi ni ugukomeza guha abaturage ubutabera bufite ireme kandi bafitiye icyizere. Inzira y'ubutabera mu Rwanda ni umwihariko w'ibibazo n'amateka by'igihugu irakomeje. Abakoze ibyaha byagize ingaruka mu mateka yacu n'ibindi byaha ibyo ari byo byose, ubutabera buzabasanga aho bazaba ari hose. Kuburanisha no guca imanza zaba abanyabyaha ni mwebwe bireba. Nizeye ko mufite ubushobozi bwo guca uko bikwiye. Abanyarwanda bizeye ko abakora mu butabera ari inyangamugayo kandi ntibazareka gusaba ko bahorana ubudakemwa. Mugomba rero kuba inkingi ikomeye mu kurwanya ruswa, ntimukwiye kuba inkomoko yayo. Aha niho imikorere y'uru rwego ugomba gushingira.
Profeseri Faustin Ntezirayo, perezida w'urukiko rw'ikirenga muri uwo muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza, nawe yavuze ko biboneka ko hari intambwe u Rwanda rumaze gutera muri uru rwego. Gusa yavuze ko nubwo mu kigeranyo cy'umwaka ushize 2019-2020 imanza zinjiraga mu nkiko biboneka ko zagabanutse, nabwo izikinjira ngo ziracyari nyinshi ziganjemo imanza z'inshinjabyaha.
Nubwo umubare w'imanza zinjiye mu nkiko zose wagabanutseho imanza 231 ariko ziracyari nyinshi. Kuko hinjiye imanza 175,188 imanza nshinja byaha zikaba arizo ziri kwisonga kuko zihariye 64 mu gihe umwaka ushize zari zifite 59. Imanza 17,975 zingana hafi na 24% by'imanza zisanzwe zinjiye mu nkiko zikaba ari zifunga n'ifungura by'agateganyo.
Kimwe mu byakoze mu nkokora inzego zitandukanye mu Rwanda zirimo n'urwego rw'ubutabera n'icyorezo cya COVID-19. Ubutegetsi buvuga ko mu guhangana n'iki cyorezo mu rwego rw'ubutabera bwiyambaje ikoranabuhanga mu miburanishirize y'imanza. Aha bakuriye inzego z'ubutabera bavuga ko binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga hatanzwe ibirego bisaga 1,400 naho imanza zisaga 2,000 ziraburanishwa. Profesori Nteziryayo ukuriye urwego rw'ubutabera akavuga ko mu mwaka w'2020-2021 hazashyirwa ingufu mu mikorere myiza igamije ko abagana urwego akuriye babona serivisi bishimira.
Muri uyu mwaka w'ubucamanza wa 2020-2021 dutangiye, urwego rw'ubucamanza ruzakomeza kwita ku bikorwa byo kuzamura ubudakemwa bw'imanza zicibwa kandi kugira ngo zicirirwe igihe no gutuma abagenerwabikorwa bacu babona serivisi zinoze. Turizera ko nidukomeza kongera ubufatanye hamwe n'izindi nzego dukorana, urwego rw'ubucamanza ruzarushaho kurangiza neza umurimo warwo w'ibanze wo guca imanza hatanga ubutabera buboneye kandi bwihuse, bityo ibyo bikarushaho gushimangira imibanire myiza y'abaturarwanda maze bagashobora kwitabira ibikorwa bibateza imbere kandi biteza imbere n'igihugu cyacu.
Mu mbogamizi zikigaragara muri uru rwego rw'ubutabera haravugwamo ikibazo cy'amikoro n'ingengo y'imari itangwa muri uru rwego idahagije, bigatuma batabona ibikoresho byafasha kwihutisha imirimo mu buryo bw'ikoranabuhanga. 2019-2020 mu rwego rw'ubutabera irangiye hagiyeho inama ngishwanama y'ubwunzi igamije gukemura impaka n'amakimbirane abafitanye ibibazo bakabirangiza batagombye kugana inkiko. Muri urwo rwego ubutegetsi bukavuga ko byibura imanza zigera muri 900 zagombaga gushyikirizwa inkiko zakemutse mu buryo bw'ubwunzi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202441931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tugume mu Burundi, umwaka w'amashuri watangiye kuri uyu wa mbere mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Mu mashuri afite aho abana barara, ingamba zo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona zakajijwe. Uburundi buri mu bihugu bike mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, umwaka w'amashuri urangiye utarahungabanye kubera icyorezo cya virusi ya corona. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Kuri uyu wa mbere, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyeshuri bo mu mashuri y'intango n'ayisumbuye bazindutse bagana amasomero. Uyu mwaka utanguye mu gihe havuga ikiza cya corona no mu Burundi kikaba cyarahateye, mbere igihugu kiri mu isake zajya gupima umugera wa COVID-19 kuva mu ntango z'ukwezi kw'indwi. Mu mashuri y'uburaro nko mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero, abanyeshuri bemeza ko atakwijajara.
Twimva neza, vraiment tumeze neza, twiteguye gutanga umwaka w'ishuri. Ikiza cya corona ukuntu tugiye kwikingira tugishika ngaha, ndibaza hariho ibizaba byarategekanijwe mu gukaraba neza n'isabune. Tuzogerageza kubigendera no kugendera impanuro zitangwa n'abajejwe amagara y'abantu, hanyuma tuze turakaraba uko bikwiye, twirinde kuramukanya, kugwana mu nda, twinde no gusomana.
Kiza coronavirus tugiye kucirinda kuko tuzirinda kuramukanya, kuko tubyumva kenshi ku radio, gusomana, guhoberana. Tuzobigendera byose ibyo batwigisha, turabyumva henshi. Cyo twasaba ubuyobozi bw'ishure nuko botuzanira ibikoresho byose byotuma twikingira coronavirus.
Ibyo basaba ubuyobozi bwa lisa cy'ibitoki bwabyumvise nk'ejo. Leonard ndayishimiye umuyobozi w'iryo shuri.
Muri indwi iheze ishyirahamwe urushahidi gera duhaye bikarabiro bibiri byiyongera kuri bibiri twa dusanze dufise yongera kandi duhereza n'amasabuni yo gukaraba duhereza n'amabase kugira ngo abanyeshuri baronke aho bakarabira hatandukanye. Kuri waruje nayo iherutse kubaka ikigega cy'amazi amazi y'imvura zizoza turegeranya azosha ku maritiro 500 ni muri umugambi nyine mu ntumbero ya leta yuko duteza tuzurwaniriza hamwe ikiza coronavirus.
Eka no ku mugwa mukuru wa politike Gitega abanyeshuri bari maso mbere bemeza ko ingingo zo kwikingira zari zamaze gufatwa kuva mu mpera z'umwaka uheze.
Ni ukuvuga yuko coronavirus yari kiza nyene kibi kirandukira kandi kirica izo ngingo turakaraba turikingira cyane. Ibindi nuko nta kuramukanya nta kugwana mu nda kandi turagwanya kwegerana.
Coronavirus bon ko ndayizi jewe ni ngwara ica mu kwandukira mu kuramukanya mu guhana imindwe mu gusomana no mu bindi no kudakaraba ibyo navyo bakaba bari barabitubujije l'année passée twebwe hari abaho ibintu by'amavisite gusa bace babikura nta muvyeyi n'umwe yaramukanya n'uwundi nta n'umuvyeyi yaza kuba umwana tukasohoka ngaha nyine dutashe hari ici n'igihe barakura n'amasorti tugasohoka donc twese mu mwese agiye mu mihani wabo hari n'igihe n'amazi yakama gusuka hecoge amazi n'asubiye gukama amakenga ntiyobura nk'amakenga y'aba externe cyangwa aba professeur baadrove hanze
amakenga ariko ntabuze nk'uko bisigurwa na Furere Emmanuel Nyawenda umuyobozi wa Lycée Gitega.
Harabagira ngo iyo ngwara ntayiriho canke ngo iyo ngwara ngo ifata bamwe bamwe hari nabibaza ko bobo itabaraba ibice bitarera ingorane kwa hantu hamakoraniye abantu benshi ku buryo bwo kwikingira usanga butama bwubahirijwe uko byari bitegekereje.
Naho ari amakenga afite ibyo bagejejwe bose ku mashuri uhereye ku bugururira binjira n'abasohoka barahimirijwe bihagije. Julien Manirakiza muzamu wo ku ishuri rya NF Gitega.
Ego cyane barazubahiriza rwose hari n'abaca bava mu nduga bacha baza gukara abantu hanze no kubona ababwira kabana no nk'intanga impano bashagira ngo babavyibagiye ariko mugabo bashaka babikurikiza ntarimo ararengana. Oya ntibikunda uwansumva cyasubira inyuma n'iyo mateko je na Ronse.
Iruhande y'ingingo zo kwindikiza cha corona abavyeyi bafite ikindi kintu kibanejereje. Amahirwe y'ukudubura yahawe abanyeshuri bagera ku 34 bari bananiwe ikibazo kibaho uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'ishuri nshingiro.
Twayakiriye neza kuko ni byiza abana batahora badubura byahora bibagora bakabura iyo bava n'iyo baja bo mu gace baheba amashuri badashoboye kuja mu myuga bakabura iyo baja haraho bimunanira rimwe agaca yongera gasubiramo agaca amenye ayimikima yari imeze nabi kuko abana badu uye bacha baheba kandi bahebye ni benshi bacha baca no kubagabo bamwe tikwi wicendo tunaniye nta handi tuziri gusaba ishure.
Uburundi buri mu bihugu bike byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko mwaka w'ishuri uheze utahungabanye kubera ndagataje kiza cha COVID-19. Amashuri hamwe atari make yasavye leta kugara amasomero ariko abategetsi basiguye ko atampungenge biteye. Eroje uri kaneza ijuri ya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tukivuga ibijyanye n'itangira ry'umwaka w'amashuri mu Burundi, mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Professeur Libera Ntibashira kandi uyu akaba ari umuvugizi w'umuryango uharanira ibikorwa nkunda gihugu MAP Burundi Buhire, amubaza kubijyanye n'itangira ry'amashuri muri ibi bihe isi yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona n'ibikwiye gukorwa kugira ngo barinde abarimu n'abanyeshuri icyo cyorezo.
Nkuko hari ibikorwa nkunda gihugu twamye duhanura leta y'u Burundi, twebwe tubona ko bihuse kugura amashuri bari gutenyenya nk'uko mu bihugu byinshi bihanzwe n'icyo kiza babigize. Byateye amakenga rero na cyane cyane kuko twumvirije ingene abanyeshuri babibona n'ingene abategetsi babivuga, bashyira imbere cyane cyane gukaraba no kuramukanya no gusomana ariko byo ntikwiye gusa bikwiye na gatoyi.
Ku bwanyu hari ibindi mubona bikenewe muri iyo ntumbero yo kwikingira?
Ego cyane tujya dufuka munwa turafasha cyane mu gihe abantu bari kumwe benshi icyaka biri nuko bogerageza ko bashoboye kose hakaba imetero nka zibiri mu ishure ariko sinzi ko bishoboka kuko amashuri menshi turazi hari abana barenga ijana mu ishuri imwe mbere n'amashuri amwamwe agashika amajana abiri murumva rero ko ari ingingo zo kwigira ugwaruka kuko ico kiza kizokurikira rero nuko kubera uruja n'uruza rw'abarimu basohoka canke abanyeshuri batahamuhira bashobora kwandura bagaca banduza abandi
ariko leta yo iravuga ko abategetsi ba leta aravuga ko atakibazo babona kuvyerekeye gusubira kugurura naho havugwa ko hari amashuri hamwe amwamwe yari yasabye ko amashuri aguma yugaye boba abategetsi ba leta babona ko ico kibazo kidakomeye cyane mu Burundi canke ingingo zafashwe zihagije
turazi neza yuko mu Burundi bashize cyane imana imbere bavuga yuko imana ikingira Burundi ariko ico kiza murabizi neza ko ivyo imana bitajamwo leta rero izishimbe imbere ikingira Burundi bashize imbere cyane cyane ibya politiki
ariko ntaguciriyemo uprezida mushasha Evariste Ndayishimiye yatangaje ko bagiye guhagurukira bikomeye iki kibazo
hari imvugo n'ingiro kuko akarore naye amashuri buguruye ntawushobora ariko arwanya kya kiza ngo arwirwaruka ngo nimuze kandi bavuye hirya no hino muzi ko hariho abarundi bagwaye no kuvuga yuko muri abantu basiye ku mashuri harafise umugira bashaka guca abantu z'abandi gacye igwira cyane mu bihugu bya Buraya amashuri yatanguye kandi barafashe ingingo zikomeye kubera amashuri yatanguye byasuye kuduga nko mu Bufaransa ari umurengera ibyo rero leta niho yihendera cyane rwose hari imvugo n'ingiro ibi bitandukanye
naho ku kibazo kindi kijanye no kudugura kw'abanyeshuri bahawe uburenganzira abananiwe ikibazo cyo kuja mu ishuri shingiro muri make mukibona gute
muri make bidi kibazo kigoye kandi giteye amakenga mutikubera iki ubwa mbere bwobwo ni rya mbere leta y'u Burundi yemera yuko badafite ingorane badafite abarimu bakwiye badafite n'ibikoresho bikwiye ivyo rero si muri mu mashuri y'imyuga gusa ni mu mashuri yose icya kabiri umuntu yovuga ni uko mu 2020 kubona hayoberwa abana bangana gutyo ni ukuvuga yuko leta y'u Burundi idafite imigambi n'imigabo yo kunonosora bimwe bita pedagogi abarimu bakabisa ubumenyi bukwiye bwo kwigisha kugira abana benshi bamenye icyo tubaza umuntu kivuga ku bintu byinshi ariko je kubwanje ndashima cyane kubona leta y'u Burundi yemeye yuko hari ingorane mu gisata cy'indero n'intango yo gutorera umuti ikibazo cyo mu gisata cy'indero
urakoze yari Professor Libera ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu mapu ya Burundi buhire kako tuvuga ku mwaka mushasha w'amashuri y'abana bo mu mashuri mato mato nayisumbuye watanguye mu Burundi urakoze cyane kuri iki kiganiro turagushimiye
murakoze mu kudutumira
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Shuti muduteza matwi ahano dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira nabagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho makuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.